Africa Records.
Oya tuwawe tuwawe wenyene Bujiki juju ni wewe. Tuwawe tuwawe wenyene
Adojo San Pondis, yeah. Origin. Ehuja za nyumutima Abandi bari gusheta cash. Ehuja za nye santima Uyu wara gowe basi. Oh mama,
oh mama,
bara mupapuye
asiga yararira.
Oh mama,
oh mama,
pole my brother, imfizi zo mumuji na vyo gufina. Ikiziriko gichita zirarisha mumirima ya bandi zikona. Oya suwawe suwawe wenyene, buji kijuju ni wewe. Suwawe suwawe wenyene, ahageze hose ni
chomo wa chomeka.
Yeah.
Profita, nugo profita.
Jaka 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 jaka.
Profita, buja nugo profita.
Jelele mama
Profita,
aye, aye wa
Nugu Profit,
Nugu kore shunganya
Profita,
aye ya
Uja Nugu Profit.
Waja 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 happens in Buja, stays in Buja.
Ire kure
Fati nana fati chupa, inana ni chupa.
Ire kure
Generasyo YouTube andi Abana ni wagihende shwimiwi. Vikundira energy, vikundira bigi bigi. Namalaika barinda, abarinda. Na ukiwe ya rumiwe. Malaika barinda, abarinda. Ya rumiwe. Pole my brother, imfizi zo mumuji na vyo gufina. Ikiziriko gichita zirarisha mumirima ya bandi zikona. Oya suwawe suwawe wenyene, buji kijuju ni wewe. Suwawe suwawe wenyene, ahageze hose ni
chomo wa chomeka.
Yeah.
Profita, nugu profita.
Jaka 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 jaka.
Profita, buja nugu profita.
Jelele mama
Profita,
aye, aye wa
Nugu Profit,
Nugu kore shunganya
Profita,
aye ya
Uja Nugu Profit.
Waja 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 waja. Yeah, yeah.